Eri Nezwi d'Amérique. Ijwi d'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikro muri kumwe naje Fidel Niyongabo. Abanyepolitike mu Burundi ntibavuga rumwe ku ngingo ya President Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha.
Petro Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikirimo kiri kandi azoherekeza uzo musubirira none mu mushakiye
uyo ni Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi
ariko ubona harimo aravuga ati Imana yampaye kwibonaniye yantumye konza kurongora Burundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko aza kwimbarira
uyo nawe ni Frederic Bamvuga inyumvira yahoze ari vice president w'u Burundi ubaba mu buhungiro mu Bubiligi. Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije mu mizi urubanza umunyarwanda kazi yagirizamwe umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato mu Burundi. Umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecote ry'amahektara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Imbere kuri dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce
urakoze. Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri Sudani. Imirimo yabikorera utwabo muri ico gihugu ca Sudani hamwe n'urujya n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru Khartoum vyarasubiye nk'uko vyahoze kera nyuma y'ahindongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano. Abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma yaho Perezida Omar al-Bashir agondorejwe akawuva ku kwezi kwa kane baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire yabibwiye abenyeshamakuru. Leta z'Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate Donald Butt kuba intumwa yayo idasanzwe muri Sudani. Wabut rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri ico gihugu nyene cha Sudani na Sudani y'umanuko kuri leta ya Obama. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo kwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije Buhari w'imyaka 76 yavuze ko imigambwe yose yemeye ko amatora yabaye mu itegemvyo mu mahoro kandi ko atawa kumiriwe. Ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe. Iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaryo ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cya Nigeria. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Gambia, Ghana, Liberia na Namibia bari bagiye kwifatanya nawe muri ibyo birori byabereye ku murwa mukuru Abuja mu gihe Venezuela na Korea ya ruguru byo byarungitse intumwa zavyo. Mutwigoro two gutera intege abarwanyi b'Abatalibani guhamvya ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan, leta y'ico gihugu muri indwi yaratanguye kurekura imbohe zirenga 800 z'Abatalibani zafatiwe mu rugamba. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara. Bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga abiri. John Boss ni ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan yakiriye neza utwigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza cya politike. Mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri Abatalibani nabo barashimye iyo ngingo ariko bavuga ko 261 mu barekuwe ari abantu babo ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza. Urunani rurongoye na Arabia Saudite rurwanya abaroberi muri Yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu cya misile ku kibuga c'indege hakomeretse abantu 226. Umuvugizi w'ugo runani ashikiriza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa Arabia Saudite bari mu bakomeretse. Yise iyo misile ko ari igitero c'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icaha co mu ntambara. Umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu catewe mu kwihora kuco yise agasomborutso kabandanya ka Arabia Saudite mu gihugu ca Yemen. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Polonye barasinyiye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu vya gisirikare. Prezida Trump ejo kwa gatatu hamwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda batangaje ko abandi basirikare ba Amerika 1000 bagiye kuzorungikwa mu gihugu cha Polonye. Perezida Duda wa Polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'Abanyamerika 4,500 bama bakabukanya buri mwaka n'abandi, ariko ugo rwandiko bateye ko imikono ngo ni inzira yo kongereza abandi basirikare, ariko abo bategetse ko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba Amerika bazoguma muri Polonye ubutakigaruka mu gutinya ko vyohava birakaza igihugu cy'u Burusiya. Muri Afrika kandi abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'abanya Canada babiri banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Ghana batabawe. Ubushikiranganji bujejwe gutangaza makuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cy'uku batabara cyaherahejwe mu masaha ya kare yeje kuwa gatatu mu ntara ya Ashanti mu manuko rwo hagati muri ico gihugu.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho mu Burundi icivugo c'igihugu ubumwe ibikorwa majambere kiriko gisubirizwa Imana umwami u Burundi. Abanyepolitike bamwe bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa Perezida Petero Nkurunziza ukwigumiza ku butegetsi. Yamari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera Ijwi rya Amerika ko Perezida Nkurunziza atazokwitoza. Inkuru ya mgenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ubahatari hake mu gihugu harimo no kuntatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo cyo Burundi cyo kuva kuri Republika ya mbere ari cy'ubumwe bikorwa majambere kiko gisubirizwa Imana umwami mu Burundi. Iki civugo gishasha ni cyo ku ngoma ya cyami. Bamwe mu banyepolitike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoza icegera cyo mukuru w'igihugu babona muri iki civugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba bwoba. Ivyo si bintu byo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari ikintu cambiye kiko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo nubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba cyane basaba bamusaba kugira abashore kuronka ikirirenze. Inzira igira gatatu kandi ari nayihambaye ni bijanye n'ivy'Imana. Yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihaye ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu. Kandi mu gihugu ntiyabagusa bemera, ntushobora guhatira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu narimo aravuga ati Imana ntiyampaye kwiboniye yantumye konza kurongora Burundi. Kandi uko ndaburongora kwaza kwimbarira ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero iyo kibagiye gutabagara
mwagitabagaza icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza asanga shebuje atarimwo. Gaston Sindimwo yabwije Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye.
Jewe Sindimwo Mashendetd umukuru w'igihugu ni mugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi n'umugenzi kenshi nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo. kuko kandi amaze kubemera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikiringo kiri kandi azoherekeza uzo musubirira n'umwe mushakiye amesha makuru mushaka muzana atabishaka mugafondi ibi mugafondi ibi mugamama wanje umugore mugabutana n'abazozana n'abakazana n'abuzukuru mukuru yigira ibabwiye ijambo mukuru yavuze ntarivuga atagiweje ntarivuga atarigenduje ataravye ibi nibi nibi umukuru yigira avuze biba itegeko mu gihugu
iryo tegeko ntirinyura cha kanditeje arongoye umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira kukundi bwizwa nshingiro rishasha ryasuburusha abaho za bakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu ikava kuri 5 ikaja kundwi
arabashije gati mu ryinyo mbere harimo namakungu bakavuga ati ko nkuru byatazo kwitoza naho nyine ntawuzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingena ahe ibyo bwizwa nshingiro hehe kugira ngo barihindurire abandi naho nkuru zayo yogenda ntagira abagere bihenda na gatonya
bamvuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangiza turore ivyumviro vyiwe
n'acyo gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka n'amajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimikije ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore gutwicara ko atacamira n'acyo gituma rero mwe nizo nyifato ari yifato zo kwiyamiriza kuko zizogeza Burundi habi warondera kuba umwami kandi je wundi yaravuze neza ati burya mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi sangira igicu
ayo majambo president Nkurunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane c'umugambwe NDDFDD mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kumugwa mukuri gitega
ndavuga ati mose ndagihari uko inkuba zibiri zisangira igicu nije ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira subira mu muntu ntango wumve
uhoraho abarira nkuru nziza
yego yego
ati barira barundi
abanye bari ngaha guhera kuri aba bari ngaha
bangoranirize amashikanwa
koranya amashikanwa
Na wakila batarashira makenga mu ntango z'ukwa gatandatu umwaka uheze ashikiza ibwizwa nshingiro rishasha president Nkurunziza atangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe we CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza y'amaho Eroje Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cha Kigali ataburanishije mu mizuru banza umunyarwanda kazi yagirizamwo umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza abanza gusuzuma inzitizi z'ababuranira Jian zimusabira gufungurwa by'agateganyo kuko ngo ubuzima bwiwe bumeze nabi mwibohero mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yari muri sentare
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwanda kazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa Umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko n'umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25 y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri urubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye ku bw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'umuhezo ari kubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jiani bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura byagati ganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu Buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi y'idegembye Bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko iby'urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri urubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mizi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ibimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi maka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byo aregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa Bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi uregwa bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe Bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya nyuma y'izo mpaka mucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari yimwe muri hoteli zaho mu Kiyovu bamwe bakoreraga babwiye Ijwi rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwima agahitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba Bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganya kabura na yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mu Burundi umugwi w'igihugu Sentebe ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecote ry'amahektare 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga gihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya Pentecote ndirishima ugwaciwe rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no kugwego rw'umukuru w'igihugu ibindi kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
iryo tongo umugwi w'igihugu Sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya Gasogwe riri ahitwa Ibwasare amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone Bwasare amenyesha ko waritsindiye yitwaye muri Sentebe mu mwaka wa 2014 amakuru dokesha abegereye ishengero rya Pentecote Bwasare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari 6 mu mwaka w'1995 barihawe na buramatari w'intara ya Muyinga yarahari icyo gihe ni mu gihe bene ryo bemeza ko barinyazwe mu ntambara y'umwaka w'1993 nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye ugo rubanza mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ku ishengero rya Pentecote ryo baryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryavyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango mu ishengero rya Pentecote siko babibona umwe mu bariserukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusangi iruhande y'urushengero rwahubatswe ishengero rya Pentecote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'Ibwasare uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icizo nyubakwa zoca zikoreshwa asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu hagataho ishengero yatekanya kunguruza urubanza rikizera n'inzego z'umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi vyonanirana amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu nuko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica ibyo byahavuye bivyara ayandi matati intandaro ya vyose nk'uko isoko ryacu ribimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashikirijwe. Ni tongo ry'umwe mu bakozi b'Imana b'iryo shengero avuga ko yari hawe na buramatari mu mwaka w'1993. Uwo mukozi w'Imana yaramaze kumanyurira ko imijyango itatu kuri iryo tongo avuga ko atacorifana n'iryo ryaburanywe muri CNTB.
Tukivuga kuri iyo ngingo y'umugwi w'igihugu CNTB cyo gukomorera itongo ry'ishengero Pentecoti ry'amahektare 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga, mugenzi wacu Edi Gwema yaganiye n'uwurongoye umugwi CNTB Felicien du Burundi amubaza ibyo bahereye ko ku ngingo bafashe.
Umugwi CNTB urafise itegeko riwugenga, turaba igihe uwo mwene gihugu yatakarije iryo tongo. Umugwi CNTB uraba amatati afitane igisano n'amagume yagiye arashikira igihugu cacu. Rirya tongo rujya mwene gihugu rero yaritakaje mu ntambara 1995. Nico cemeje cafashe.
Amakuru atugeraho nuko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe, ndetse rikavuga ko rizunguruza urubanza.
Iyo umuburanyi canke washikiwe n'ibyago adashima ingingo yasohotse, arafise uburenganzira bwo kunguruza iyo ngingo. Bajya rero ko batashimye iyo ngingo n'uburenganzira bwabo kunguruza, bazunguruza muri sentare idasanzwe. Hajya rero mu gusentebe twahejeje bobo basigaye kuzunguruza muri sentare idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'andi matongo.
Ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara. Ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo?
Kubwabo babona ko byari byemewe n'amategeko. Ritugenga leta nta ubasha ifise bwo gutanga itongo ry'umwene gihugu, na cyane cyane mu gihe aba yaritakaje bitamuvuyeko. Mu gihe rero leta yatanze itongo ry'umwene gihugu nawe atariho yarivuyemo kubera ibyago by'intambara, urumva tuza kurisubirana. Iryo sengero rizobwira iyo leta yari yarihaye ati rega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu, nimurabe muduha ahandi.
Mu bibazo mugenda mukemura, ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo?
Sini hensi ahubwo kigaye ni hagati ya leta n'irya sengero, cyangwa hagati ya irya sengero na sentare idasanzwe n'ibunguruzi.
President w'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku makuru yerekeye inkino twumvirize Thomas Kamirindi atubwira ku kugena imigwi nserukira igihugu yo muri Afrika yavyifashemwo mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore kiriko kibera mu gihugu c'uBufaransa, n'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku bakinyi batararenze imyaka 20 kiriko kibera mu gihugu ca Pologne.
Irushanwa rya 8 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore ryatangiye ku wa gatandatu ushize itariki ya 8 y'uku kwezi kwa gatandatu mu Faransa. Ejo bundi ku wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyagiye Thailand bidasubirwaho n'ibitego 13 ku busa. N'ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi mu bagore ikipe itsinze ibitego byinshi gutya. Hagati aho, kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyimaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu. Yagitsindiye inshuro 3 mu 1991, 1999 no mu 2015. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'Ubudage bwagitsindiye kabiri mu 2003 no mu 2007 ibindi bikombe bibiri byatwawe na Norvège rimwe n'Ubuyapani rimwe uzatwara iki ngiki nawe tumutega maso turebere hamwe noneho imyitwarire y'amakipe atatu Nigeria Afrika y'Epfo na Cameroon ahagarariye Afrika muri iki gikombe cy'isi cy'umunani cy'abagore ejo ku mukino wayo wa kabiri Nigeria yatsinze Korea y'Epfo 2-0 ku mukino wayo wa mbere Nigeria yatsinzwe na Norvège ibitego 3-0 ishigaje umukino umwe muri aya majonjora yo mu itsinda muri iri tsinda rya Nigeria rya mbere a Ubufaransa bwaraye bubonye tike ya 1-8 n'amanota 6-6 mu mikino ibiri Nigeria ni ya 3 n'amanota 3 umukino wa nyuma wa Nigeria uzayihuza n'Ubufaransa kuwa mbere Nigeria inganya amanota na Norvège ariko ifite umwenda w'igitego kimwe naho Norvège ibitse ibitego bibiri amahirwe ya Nigeria rero asigaye ni make naho Korea y'Epfo ifite amanota 0 mu mikino ibiri izakina umukino wa nyuma w'ijonjora mu itsinda na Norvège kuwa mbere ibyo ari byo byose yarangije gusezerera irushanwa kuva itsinzwe inshuro ebyiri kuwa gatandatu mu itsinda rya kabiri B Afrika y'Epfo yatsinzwe na Espagne ibitego 3-1 ku mukino wayo wa kabiri Afrika y'Epfo irahura uyu munsi kuwa kane n'Ubushinwa nabwo bufite amanota 0 iramutse ibutsinze yaba igifite amahirwe nubwo ariko yabari make cyane yo kuzamuka muri 1-8 umukino wa nyuma wa Afrika y'Epfo mu itsinda ryabo B uzayihuza kuwa mbere n'Ubudage Ubudage bwo bwaraye bubonye tike yabwo yo kujya muri 1-8 bumaze gutsinda Espagne 1-0 bufite amanota 6-6 mu mikino ibiri Espagne ni ya kabiri n'amanota 3 mu mikino ibiri ikipe ya gatatu ya Afrika iri muri iki gikombe cy'isi cy'umunani cy'abagore mu Bufaransa ni Cameroon mu itsinda rya 5 E ejo bundi kuwa kabiri Cameroon yatsinzwe na Canada 1-0 kuwa gatandatu Cameroon izahura n'Ubuholandi mu mukino wa kabiri wabo bombi muri iri tsinda Ubuholandi na Canada ni za mbere n'amanota 3 ku mukino rero umwe Canada yo izakina na Nouvelle-Zélande umukino wabo wa kabiri nabo ejo bundi kuwa gatandatu Nouvelle-Zélande nayo ifite amanota 0 muri iri tsinda rero rya 5 E rya Amerika ikiganiro cya sport noneho irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira ejo bundi kuwa gatandatu muri Pologne umukino wa nyuma uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo amakipe ane yarahagarariye Afrika ni Mali Nigeria Senegal na Afrika y'Epfo mu majonjora mu itsinda rya mbere A Senegal yarangije ari ya mbere n'amanota 7 mu itsinda rya 4 D Nigeria yarangije ari ya 3 n'amanota 4 Mali yari mu itsinda rya 5 E irangiza imikino y'amajonjora ari ya 2 n'amanota 4 Afrika y'Epfo mu itsinda rya 6 F yarangije ari ya nyuma n'inota 1-9 bityo rero Afrika y'Epfo yavuye muri gikubita naho Senegal, Nigeria na Mali zizamuka muri 1-8 muri iki 1-8 Senegal yakuyemo Nigeria iyitsinze 2-1 Senegal yaviriyemo muri 1-4 ku itariki ya 8 y'uku kwezi itsinzwe na Korea y'Epfo kuri penalty 6-2 umukino wari warangiye banganya 3-3 Mali yo yaviriyemo muri 1-2 ku itariki ya 7 y'uku kwezi itsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 4-2 nguko rero uko byagendekeye amakipe ya Afrika ane yari mu irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira rero ejo bundi kuwa gatandatu muri Pologne umukino wa nyuma ukaba uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo nshuti zacu ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.